Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni saha 11 zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, mwaramutse neza. Muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro by'umunsi kuwa gatandatu. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse neza mwese nshuti muduteze amatwi, ni Eugenie Mukankuso basuhuza, ni igihe ubagezaho amakuru. Abategetsi ba Pakistani baravuga ko abantu 58 bishwe, abandi barenga 50 bagakomerekera mu gitero gikaze cya bombe ku musigiti w'abashiite mu ntara ya Sindh mu gihe cy'amasengesho ejo kwa gatanu. Abenshi muri abo bakomeretse biravugwa ko bamerewe nabi cyane. Umunyamabanga mukuru wa Ban Ki-moon yavuze ko ahangayikishijwe n'ibitero nk'ibyo byibasira abantu kubera idini barimo. Yasabye guverinoma ya Pakistani gukuba kabiri ingufu zikoreshwa mu kurinda amadini n'amoko y'abanyakamwe. Abashiite barenga 800 barishwe mu gihugu muri iyi myaka ibiri ishize. Ingabo za Amerika zivuga ko ingabo z'urugaga zeshe impuguke y'intwaro z'ubumara wa Eta Islamike mu cyumweru gishize hafi y'umujyi wa Mosul muri Iraq. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika bwabivuze mu itangazo ry'ejo kwa gatanu rivuga ko uwishwe ari Abu Malik. Iryo tangazo rivuga ko Malik yari engineer mu by'intwaro z'ubumara mu buyobozi bwa Saddam Hussein mbere yo kujya muri Al-Qaeda muri Iraq mu mwaka w'2005. Iryo tangazo ryaje nyuma y'uko ingabo z'abakurde zigabweho igitero n'abarwanyi ba Eta Islamike mu ntara ya Kirkuk. Icyo gitero cyahitanye General de Brigade Shirko Fetih wo mu ngabo z'abakurde hari kumwe n'abasirikari 5. Mu Misiri, umutwe witwa Province du Sinai ushamikiye kuri Eta Islamike wateye ibirindiro by'inzego z'umutekano mu kigo cya Sinai uhitana abantu 26. Uwo mutwe niwo ubwabo ubyigamba byatumye Perezida wa Misiri Abdel Fattah El-Sisi ava igitaraganya mu nama ya Afrika yunze ubumwe Addis Ababa muri Ethiopia hasubira mu gihugu cye. Kuva mu 2013 abaheza nguni b'abayisilamu bamaze kwica abantu bashinzwe umutekano ba Misiri 100 muri Sinai. Nko mu kwezi kwa 10 gushize abahitanye abasirikari ba Misiri 30. Muri Gambia, abashinjacyaha ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinje umugabo wa gatatu w'Umunyamerika mufitanye isano na kudeta yaburiyemo mu kwezi gushize mu gihugu cya Gambia. Departement y'ubutabera ya Amerika ejo kwa gatanu yavuze ko Alagi Barrow, umugabo ufite imyaka 41 y'amavuko, yashinjwe n'urukiko rw'igihugu i Minnesota kuba yaravogereye igihugu cy'inshuti no kuba yararenze ku mategeko ku bijyanye n'intwaro. Barrow utuye muri Leta ya Tennessee afite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwa Gambia. Mu makuru yerekeye siporo n'imikino, irushanwa ry'igikombe cy'Afurika ry'umupira w'amaguru rimaze ibyumweru bibiri ritangiye muri Guinea Equatorial kuri wa gatandatu ryinjiye muri 1/4. Ubu risigayemo amakipe 8 gusa azakomeza guhatana mu makipe 16 yari yatangiye. Umukino wa mbere wa 1/4 urahuza Congo Brazzaville na Repubulika ya Demokarasi ya Congo isa 12 ku isaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Naho guhera isa 3:30 Tunisia irahura na Guinea Equatorial. Ejo ku cyumweru hateganijwe indi mikino ibiri ya 1/4, Ghana izakina na Guinea guhera isa 12, naho Cote d'Ivoire izakina na Algeria guhera isa 3:30. Uretse umupira w'amaguru, abakunzi ba siporo barakurikirana kandi n'umukino wa tennis. Irushanwa rya tennis Australian Open naryo rigeze hafi ku musozo. Mu rwego rw'abagore, umukino wa nyuma urahuza kuri wa gatandatu Serena Williams, umunyamerika kazi, na Maria Sharapova, umurusiya kazi. Uyu mukino abakunzi ba tennis baravuga ko ari amacuma acanye kuko uhuza nomero ya mbere na nomero ya kabiri ku isi muri tennis. Imirwano ikaze kuri uyu wa gatanu mu mujyi wa mu Burusiya wa Ukraine mu gihe imirwano yakomeje mu gihe icyiciro gishya cy'ibiganiro by'amahoro hagati ya Leta ya Ukraine n'inyeshyamba zishyikiwe n'Uburusiya yaburiyemo ejo kwa gatanu mu murwa mukuru wa Byelorusiya Minsk. Intumwa z'inyeshyamba zafashe icyemezo cyo gusohoka zisubirira i Moscow. Abategetsi muri Ukraine baratangaza ko abasivili 7 ejo kwa gatanu bahitanywe n'amasasu y'abarwanya ubutegetsi mu mujyi ufitwe na guverinoma wa Delbatsev uhuza ibigo bibiri by'abarwanya. Ababonye ibyabaye bavuze ko ingabo za guverinoma ya Ukraine n'abarwanya ubutegetsi bashyigikiwe n'Uburusiya bahererekanije urusasu.
Mugenzi wacu wadushikirije amakuru ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu kiganiro gitegurwa n'urwaruka ruri mu Burundi.
Kira ni ikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka na mwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ibikorwa abantu barangura mu turere tw'amasoko y'uruzi Nil bituma ugoruzi rutosekara. Uhuru dukura mwishiramwe JZ ry'abadagi gitayitera mbere zitumenyesha ko amahinguriro ashika 80 ahakorera arekurira imicafu muri ayo masoko. Akarere k'inzuzi zihamazi uruzi Nil gahagaze ku bihugu 10: Uburundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Eritrea, Ethiopia na Sudani. Ubwaguke bwabyo bungana n'icy'icumi cy'uburinganire bwa Afrika. Kuko ibanki isi yose ibyerekana ugukingira isi ndimwa mu karere k'uruzi Nil ko tuma abanyagihugu baho boroherwa mu kwibeshaho kukaba nkako ibice 75% byabo batunzwe n'uburimyi n'ubworozi kuko umugambi wishinze guteza imbere akarere k'uruzi Nil ubyerekana. Ikoreshwa ry'ingomero ntonto ku nzuzi zisuka mu ruzi Nil zizibira inkukura n'itituka ry'isi ndimwa yongeye bituma amazi yo kuvomera imirima yiyongera kuko FAO ishyiramwe gita ibifungugwa hamwe n'uburimyi ku isi ibimenyesha. Umuce munini w'abanyagihugu bo mu karere k'uruzi Nil turashikira iterambere ryo gukoresha umuyaga nkuba. Ukugwiza no gukangurira abaho kuwijukira byogabanya ihona ry'ibiti bikoreshwa mu gucana kuko icigwa cy'umugambi wo guteza imbere akarere k'uruzi Nil cyabitohoje. Ishikwa mu ngiro ry'imigambi yo guteza imbere uturere duhamazi uruzi Nil cyo kwisunga ibyiyumviro by'abanyagihugu baho. Kubw'ibyo ubumenyi basanganywe mu bijyanye no kubungabunga amatongo nibwo bwoshigikirwa imbere y'ibindi kuko ibanki isi yose ibibona. Uko biri kose iterambere ry'akarere k'uruzi Nil rizova ku masezerano ahurikiwe ko ibihugu bigasangiye. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ikingirwa ry'uturere duhamazi uruzi Nil n'ingaruka bifise ku bantu baba muri two. Kuri mikro muri kumwe na Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cacu nyezina tega matwi ivyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye ko mu ntara ya Kirundo. Mugenzanje ara ivira nkunda arubaza ati nakahe kamaro ko gukingira inzuzi zihamazi uruzi Nil ngizinyishuba muha
bidufitiye akamaro kanini ya kuko tudafite amazi meza n'ubuzima muri make nabwo tuzaba dufite.
Dutegereza kuyakingira duhereye mu isoko rya resource de Nil iri hano iwacu mu Burundi.
Nuko iyo badatayemo imyanda myinshi amazi akuma agenda neza akwiragira mu zindi nzuzi. Nibaza yuko ari ukugira ngo ntirukame.
Ni ukugira dukingire bijya bidukikije biri amafi ariyo natwe tukabizungukiramo.
Bateye ibiti byinshi ugasanga nyine uruzi ntirukamye.
Nk'ubu ayo mazi yisutse muri Nil ugaca usanga n'ibindi bihugu biraharonkeye amazi.
Hariho nk'ibinyabuzima bimeze nabi kaza biri depresa mu mazi bigiye mu kindi gihugu nabo baca bagira ingorane.
Kandi na twebwe tukaronka ubuzima bwiza ugasanga nta ngwara nyinshi turwaye nk'izo guhema nabi.
U Ugutera ibyatsi hamwe n'ibindi bitegwa byongereza uburyohe isi biratuma umwimbu wiyongera mu turere tuvomerera uruzi Nile. Umugambi w'ibanki isi yose benuyo watumye umwimbu w'amasaka na sezame wiyongera mu karere ka Dande mu gihugu cha Sudani ku bice 82 na 75% kwijana haraheze umwaka. Ukwambika imisozi na cyane cyane ihanamye ibiti n'inkenegwa. Inkuru dukura mu gihugu cy'Uganda zitumenyesha ko umugambi waranguriwe mu karere ka Rukuna n'ishyirahamwe JZ haraheze imyaka 4 watumye urugero rw'imvura wiyongera. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ikingirwa ry'uturere duha amazi uruzi Nile n'ingaruka nziza bifite ku bantu baba muri two, tega amatwi itohoza mugenzanje ara ivira nkunda yagize mu ntara ya Kirundo. Ara ijambo ni rwawe.
Abanyagihugu ba komine Busoni baramaze guca imikobeko ku nkengera z'ikiyaga Gweru. Umugambi Revamp wa kabiri ujeje guteza imbere ubutunzi kama mu karere k'ikiyaga Victoria utumenyesha ko amahegitari arenga 240 ari ku buringanire bw'ibirometero 42 ariyo ategekanywa gukingirwa. Ibiti nka Greveria, imbingo mbingo, iminyare hamwe n'ubwatsi bwa Tripsacum byaratewe. Kuvuye umugambi w'akarere ka Afrika y'ubuseruko utanguye, uburimyi gahora bukogwa n'abanyagihugu bwarahagaze. Iyo ikaba kandi ingaruka yishigwa mu ngiro gitegeko rishasha rya leta y'u Burundi ribuza ibikogwa bibera hagati y'imetero 50 ku biyaga no ku nzuzi. Kuva muri Ruheshi mu mwaka uheze, imiryango y'ababa 1,030 yahora irimira imboga, ibiraya, ibijumbu hamwe n'ibindi bitegwa mbumbarugo ku mahegitari 130 yabaye buve kuri ayo matongo. Mu banyagihugu umwiheburo ni wose mu gihe batararonswa imizibukiro. Dutega amatwi Rajabu Nduwimana na Maria Nzirorera.
Ni barigira baduha amafaranga kinoho nahora nkuru tuntu two kujya ko haraho nyene
baraturiye batwatse myonga yacu tuza komoka tuzogwe mu mahanga yakure tuzokwicwe n'inzara.
Inyigisho zineze gukingira ikiyaga Gweru ntizanyuze bose, imvo nuko zitabashikiriye bihagije. Vyongeye barihutishijwe kuva mu matongo nk'uko abanyagihugu batandukanye babishikiriza. Itangwa ry'ubuzi bwo gutera ibiti hamwe n'ubwatsi ntiryashize imbere abahora barimira ku nkengera z'ikiyaga Gweru. Umugambi Revamp wikoze ku mashyirahamwe y'abanyagihugu bo muri komine Busoni mu gutanga isoko, ayo nayo yahaye akazi abanyagihugu idatoranije abarimira ku misozi n'abahora ku nkengera z'ikiyaga. Kubwa Clarisse Bukeyeneza aserukira ishyirahamwe tugwize umwimbu byo ku gacimbiri Rusenyi. Inyidogo y'abanyagihugu ifatiye kandi kwigabanywa ry'agahembo k'4,000 ku kazi k'imetero 3 bari bemerewe n'umugambi Revamp wa kabiri mu mibonano yabo ya mbere. Kubwa Mustafa Bukuru umunyagihugu wo kumutumba Kumana baronse 1,000 canke ayari munsi gusa. Iduga ry'ibiciro ryakurikiye ihagarara ry'uburimyi ku nkengera z'ikiyaga Gweru zabaye kubura amikoro kw'abanyagihugu. Dutega amatwi Abdulazize Nyandwi.
Tuma ndaza guca ingeri gasozi bankakuri 1,000 humunsi twashonje gose ubunja nsumi.
Umugambi Revamp wa kabiri wariyemeje gusubiriza uburimyi bwo ku nkengera z'ikiyaga Gweru imigambi yo kwiteza imbere. Akarorero ni mu bijyanye n'uburimyi bw'imboga, ibiharage, ibiraya hamwe n'ubworozi ku misozi. Ariko rero basabwa kwiyunga mu migwi izwi kugira ngo baronswe imitahe. Gushika ubu amashyirahamwe yaciye avuka muri iyo komine afise abanywanyi hagati y'ijana n'ijana na 50. Ico gitigiri gitera ciyongera kuva mu ntango z'uno mwaka. Uko ibintu biri bisaba ko Revamp yongereza miliyoni zirenga 3 kuri 20 yari yarategekanije gutanga mu ntango z'uyu mugambi nkuko uyo mugambi ubimenyesha naho biruko haracari ho umuco w'abanyagihugu bashima gukora ku giti cyabo abo nta mahigo bafise yuko zoronswe imitahe nkuko buramatari w'intara ya Kirundo avyemeza uko mahafi y'abanyagihugu vyoba ngombwa kugira ngo imigambi yabo ntizohombe twumvirize Evariste Nkunzimana mustanteri wifata kibanza wa komine Busoni
duteza kuba mahafi natuya tubazo agenda ragira akaburwa dutura bibibazo kandi guhindura umunyagihugu ni bukebuke
ibikorwa vyo kurandura amarebe vyatumye amafi yo mu kiyaga Gweru agwira ku ruhande rw'abarovyi itoni n'inusu irashobora kuboneka kare itashika kubwa Nestor Mugabo Nihera umukuru w'ishirahamwe ry'abarovyi itegwa ry'ubwatsi Tripsacum ahavuye imirima abanyagihugu bituma imvubu zitora koyoko mu kuronka ico zifungura vyongeye vyazanye ituze mu miryango ya mihanganye nazo mu gihe irariririye imirima yayo inkuru dukura mu ntara ya Kirundo zimenyesha ko imvubu zisha abantu batatu muri Kigarama kumwa kuheze intambwe mu gukingira ikiyaga Gweru ku buryo bushimishije iracariho nkuko twaziboneye imisozi ihanamiye ico kiyaga nka Gatare Gatete na Ruheha iracakeneye kwambara twumvirize Beatrice ndi mu rukundo wo muri zone Nyagisozi
izuba bishitse rikaka ricari duturira cyane gose kuberako atabidukikije biba bihari nk'ibiti ngo dushobore kuronka kayaga
ibigega vy'amarebe yakuwe mu kiyaga Gweru bizovamo umwavu uzofasha abanyagihugu gutabira imirima mu gihe imigambi y'uburimyi izo bitanguye
Indwano zituma abantu bata izabo ni ntandaro yuko amashamba ahahonera Inkuru duhabwa n'umugambi wishinze guteza imbere akarere k'uruzi Nile zemeza ko uturere tugerereyemo impunzi canke abateshejwe izabo atani igishitsi uhasanga ukuja hamwe kw'ibihugu byongerereza ingufu no gutuma imigambi rusangi ishigikigwa byongeye bituma ugutorera inyishu ingorane zadutse byoroha kubwishira hamwe JZ tumenyeshe ko igabanuka ry'umurindi wigwirirana ry'abantu kyotuma ibidukikije bikingirwa gusumba insiguro nuko uko abantu biyongera ariko bikora kubidukikije kugira ngo bashobore kubaho kubwishiramwe FAO kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikingirwa ry'uturere duha amazi uruzi Nile n'ingaruka nziza bifise ku bantu baba muri two tega matwi Reveriano Nziga Masabo buramatari w'intara ya Kirundo akabaganira na mugenzanje ara ivirankunda
Reverien Nziga Masabo ndabaramukije
mwaramutse
abanyagihugu umwizero mubahereza uko mu misi ya vo migambi yabo igiye kushigikirwa n'uyu
umwizero nuko abarongoye umugambi kugwe gw'igihugu baje mu ntara abanyagihugu retwa baremeshe basaba yuko nabo bari baribumbira mu mashira hamwe kugira ngo ubuzima buze bubandanye
hariho ugukingira cyaga Gweru n'ugukingira amazi asanzwe yisuka mu cyaga bizokorwa
bujya muri Busoni yose niko nitagira inzuzi ntazihari gusa amazi yaja mu cyo kiyaga na amazi y'imvura kaba yava ku misozi ihanamye muri uwo mugambi rero harimo n'umugambi wo kuzoca baca imikobeko kugira ngo ayo mazi noneho azozaja mu cyo kiyaga yayunguruwe
niteze mu gihe ibyo bikorwa bimaze gutangura neza na neza
ino ntara ya Kirundo ni ntara no kugira ngo turonke amazi y'ukunywa meza tubwirizwa kuyimba n'umwe bita amaforage cyangwa amapwi ibinyabuzima amasamaki abene gihugu bo kunkengera z'ikiyaga barye abana bagira amagara meza imvubu nizaronka aho zirisha ntizizoba zikituze mu mirima kuja konona
ndabakenguruke
nayo ndabakenguruke cyane
arakoze ara ivirankunda kuri ayo matwi n'icyo kiganiro adushikirije tumira amategato mu kumviriza kano karirimbo kavuga kati dukingire ibidukikije
kundira mwitumire uhere kunama yo kumukaza inchuti zosu zinhangulire oheri janino aho hiyo imanamba mahanga yosu yanhangulire babuze yewe kutema no kuchulira machamba batite rugara kwa hazi
Tuributse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kirakije ya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuvuga ibijyanye n'ikingirwa iturere duha amazi uruzi ni ingaruka nziza bifise ku bantu baba muri two. Twaruka ntimurambirwe mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ubu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano mu studio yacu. Ngeze mu gace mbaza ndakwishura.
Baza ndakwishura.
Kandi kwaza na rimfise kubijanye n'amazi none ni byatsi byo byose byica iminyamuzima.
Oya, hariho cane cane icatsi bita ya Saint usanga kirekura umwuka mubi wonona ubwa mbere ibinyamuzima kongera ukonona n'amazi kuko abanyoye amazi y'izo nkengera bishobora kubasinzikariza ubuzima.
Baza ndakwishura.
Nemo gukingira ibidukikije bakoresha iki?
Umuntu araraba ubwa mbere ibyo biri iruhande y'amazi ntacu biza kwica izo nzuzi canke ibiyaga. Mbega izo nzuzi canke ibyo biyaga nta bintu biza biva handi biza gusesekeramo kugira byonone na cane cane ajya maringoti ava mu mahinguriro. Rero ngaho umuntu wese ahari burya arafise uruhara rudasanzwe kugira akingire ibidukikije.
Mbaza ndakwishura.
None ko izo nzuzi zamye kuva kera narindi ubuhozi kamishwa ni
ibintu byarahindutse cyane bihindurwa ubwa mbere n'ihinduka kibihe ritegwa cyane cyane na twega abantu bijya bintu turekura mu mwuka bijya bintu dusesa mu nzuzi kandi ugasanga nk'ubwo ruzi nigo rugaburira abantu batari bake mu micungararo.
Mbaza ndakwishura.
Aho bahariho habantu bajejwe kuza bararandura ivyo vyatsi baraba ingene zifashe.
Hari amashirahamwe amwe amwe ajeje gukingira ibidukikije aho baguma basemerera bavuga bati inzuzi zacu ziko zironona kandi nibaza ko namwebwe muvyibonera. Rero ibyo byose bihagaze ku migambi y'igihugu.
Rugamba rwa Mike Kayanje.
Waruka nimurambirwe uyu ni wa mwanya tumutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Baza ndakwishura.
Kuri bijya binyabugingo biba mu mazi none nta kindi coba gituma ibyo binyabugingo byashobora kugira ubuzima bubi.
Bwa mbere niyo basheshemo amazi mabi iyo hatewe icatsi kibi kibyica.
Mbaza ndakwishura.
Icyo cyatsi kiri mu nzu dushishwa Jacinthe ingene bokigwanya.
Umuntu wese akimenye yoca atabariza cancan n'ubwa bushikaranganzi bwo kugwanya ibidukikije akavuga ati nakibonye kiyo kamera mu ruhande naka.
Mbaza ndakwishura.
None bijya byatsi birashikana imizi hasi kugira bijye konona ibinyabuzima biri mukomenga bireremba hejuru.
Bireremba hejuru ariko burya birafise imizi hasi kandi burya ni byasi bimera cyane gose. Iyo kimwe kihaje muramaze kubona ko mu mwanya mutoya kiba gikwiriye uruhande rutari ruto.
Mbaza ndakwishura.
Kuko iki naho gadukingira inzuzi.
Hobi ihimiriza ridasanzwe kuri abo bose babiri ruhande y'izo nzuzi. Bakabumvisha akamaro kuko izo nzuzi nizo zibabeshaho. Ikindi kirutiriza guhimirizwa bakitwararika nk'iyo babonye nk'igihe cyo muci murazi yuko urugero rw'amazi rugabanuka bakamenya ukuntu bavyifatamo bagiye hamwe bose kugira barabe y'ukuntu batokonona ugo ruzi kugira rugume rumeze neza rubaha ibyo bakeneye.
Rugamba rwa Mike Kayanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Iyo bakengeye inzuzi amagara y'abantu atera imbere gute?
Ingaruka nziza ntizibuze zozo. Ubwa mbere ku ruzi ruraha amazi y'ukunwa. Ku ruzi rurabatuma bakoresha ayo mazi mu bikenerwa byose byo mu rugo. Ugo ruzi rurashobora kuba rutanga amafi. Amafi bagatuma ubwa mbere bashobora kuyorora canke bakayashora kugira bashobore kuronka inyungu n'amahera yo kubaho mu buzima bwa misi yose. Ugo ruzi rurashobora kuba rurimo ibinyabuzima bishobora gutuma ingenzi zihagendera hama zigatuma ziha amahera iyo ntara canke Uburundi bwacu.
Mbaza ndakwishura.
Mbega bishitse izo nzuzi zigakama n'abanyagihugu mu mitungo bazoshikirwa
ntiboreka kudashikirwa kuko burya inzuzi irafite isoko eri iyo ngonduruzi rukamwe no kuvuga ko ku isoko hari ikintu kitariko kiragenda neza hamwe usanga nabo banyagihugu bo mu mitumba bazoshikirwa kuko basobora iyo bavoma cyangwa asanga baravuza amazi yo kuvomeza imirima iri hafi reka n'ibindi byose ugasanga by'ukuri ubukene n'inzara birateye muri ico kirere
mbaza ndakwishura
kokoliki mu maguru mashi yo tubona ko uruzi rugera rukame
iyo uruzi rugera rukame kubanza kutenyenya abantu bagahagarika kubanza kurukoresha hama bakarondera ari urugomero ruri hafi canke ibombo riri hafi bakarikoresha hama abanyagihugu bagagira uko bashoboye kose kugira bareke guhonya canke gusinzikaza amasoko y'inzuzi kuko kenshi aho ushobora gusanga abanyagihugu bonyene ari bo batumye ubwo ruzi rukama bagateragira ibiti ku misozi kugira bikwege imvura
mbaza ndakwishura
Benone iyo inzuzi zikamye n'amazi ya rusengo yocakama.
Birashika yuko inzuzi zikamye n'amazi ya rusengo yocakama. Kuko burya hajya amazi ava hejuru ariyo soko y'inzuzi, ushobora gusanga urugero rw'amazi rugabanuka cane gose bituma n'izo nzuzi eka na rusengo ntibisoye kuronka urugero rw'amazi rukwiriye kugira rubesheho.
Arakoze muganga Anita Munyana kurizo nyishu ahayigwaruka n'ubunyene tumira mategato kugusubira kumviriza kano karirimbo katwibutsa ibyugukingira ibidukikije
iyo imana mba mahanga yosu yankangurire babuze yewe gutema no guturira amashamba batitera ubugaragwa babuze yewe kurobesha amafumusa agatera batahonye ibinyabuzima byo mu mazi
ijambo abanywanyi bacu muja wa Yezu Melkiyadi w'ubusoni mu Kirundo yatwandikiye aturamutsa arongera akabaza muganga ati mbega indwara y'ikinyarubavu iravugwa igakira mu Burundi iri ubwoko bungahe muganga Anita Munyana muganga nishu umunywanyi wacu
kugira umuntu avure indwara y'ikinyarubavu nuko ubwa mbere aba yatangwa kumenya igituma iyo ndwara isinzikaje uwo muntu araheza akamenya ati ni indwara y'ikinyarubavu ivuye kubera imbeho ivuye kubera uburuhe kubera indwara k'umuntu ashobora ko yagize ubwandu bw'amahaha rero biva n'icatumye iyo ndwara iza kandi irashobora kuvurwa igakira by'ukuri
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga zigize icyo zimufashije. Kuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Aho gwaruka bitanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru. Uno munsi ukabuvuga uti ntawutera ibuye aho yateretse igisabo. Bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Mwa mwibuca wayaje kuvuga yuko igisabo ari kintu bakunda gushyiramo nk'amata bongera baterera bakinyweramo ugiye gutera kwiryobuye waba ushoboye kuba ugize nabi
bikubwiye iki
iyo ufite ubuzima ukaza kubwongeramo izindi ngorane uri kwaja kumena cya gisabo ufite
bikubwiye iki
mu bisanzwe ego batubuza gutera hibuye kugira ntiduhave twonona
arabitoye Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe muri kino kiganiro shimiye ara ivira nkunda na Joseline Nduwayo bafashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya kiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara y'abantu ku ijwi rya Amerika. Mufite icyo muterera canke mubaza, kwandikire kuri VOA Bujumbura, mubyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 hamwe no kuri 76 940 460. Kuri miko mwari kumwe na Diane Donse, ndabasezeye ndabifuriza kugira amagara meza na ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi baduteguriye ikiganiro kira mu kanya gatoyi cyane ku isaha 12 muratega amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kwa gatandatu nk'aya mango.
Mwaramutse mwese nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubibaza ko mwese mwaramutse amahoro muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatandatu tariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2015. Ni wa mwanya w'ikiganiro cy'umuziki. Uno munsi turavuga ku buzima bw'umuririmbyi kirangiranwa Demis Roussos yitavye Imana mu ntango zindwi mu gihugu ciwe c'Ubugiriki. Demis Roussos yari afise imyaka 68. Kubwo ibinyamakuru amaradiyo na televiziyo vy'igihugu c'Ubugiriki, impamvu z'urupfu rwiwe mu masaha yo mu gitondo co ku munsi w'Imana ntizwi. Yamara Demis Roussos yari afise ibibazo vy'amagara mu myaka irangiye, yasandabiye mu bitaro ku mugwa mukuru w'Ubugiriki Aten. Reka dutangure tubumvisha imwe mu ndirimbo ziwe Goodbye My Love.
I always will be true.
Radio Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turiko tuvuga ku buzima bwa nyakwigendera Demis Roussos umuririmbyi kirangiranwa wa mu gihugu c'Ubugiriki aherutse kwitaba Imana. Demis Roussos yavutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 1946 mu gisagara ca Alexandria mu gihugu ca Misiri. Ase wiwe Yorgos Roussos yari umugiriki mu gihe nyina wiwe Nelly Mazlum yari umunyamisiri afise amamuko mu gihugu c'Ubutaliyano. Abavyeyi biwe baratakaje ivyo bari batunze mu ruhagarara rwo mu muhora wa Suez mu mwaka w'1956 baca bafata ingingo yo kwimukira mu gihugu c'Ubugiriki. Igihe yari afise imyaka 17 Demis Roussos yaragize uruhara mu migwi itari mike muziki yatanguranye n'umugwi The Idols aho yahuye na Evangelos Papatanasiou mu nyuma yaho yamenyekanye ku izina rya Vangelis na Lucas Deras bakaba mu nyuma yaho bashizeho umugwi Aphrodite's Child. Demis Roussos yatanguye kumenywa n'abantu benshi mu mwaka w'1967 igihe yaja muri uwo mugwi Aphrodite's Child. Akaba yaramenyekanye cyane mu gihugu cy'Ubufaransa no mu bindi bice by'Iburaya kuva mu mwaka w'1968 gushika mu mwaka w'1972. Imbere yuko tubandanya kuvuga ku buzima bw'umuririmbyi kirangiranwa Demis Roussos, tubumvishe akandi karirimbo kiwe Quand je t'aime.
Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta. Prisonnier volontaire. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, il est minuit ou midi, un enfer. Ensemble, quand je t'aime, je ne sais plus si je suis un mendiant ou un messie, mais nos rêves se ressemblent. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour. Je t'aime, j'ai des fleurs au bout des doigts, et le ciel que je te dois est un ciel sans étoile. Quand je t'aime, j'ai la fièvre dans le sang, et ce plaisir innocent me fait peur, me fait mal. Je t'aime, tous mes gestes me ramènent à te lèver ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Mais nos rêves se ressemblent.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Domis Roussos, Vangelis na Sideras baragiye i Londres kugerageza gutuma umuziki wabo umenyekana mu makungu. Yamara kubera ikirere cyari kimeze nabi indege barimwo yururukiye i Paris mu Bufaransa, baca bafata ingingo y'ukuhaguma aho bateye umukono ku masezerano yerekeye muziki na studio Philips Records. Iyo studio ikaba yafashije umugwi Aphrodite Child kumenyekana mu makungu, cyane cyane kuri album yabo ya nyuma 666. Mu nyuma yaho umugwi Aphrodite Child warasambutse Domis Roussos, yamara yarabandanije gusohora indirimbo na Vangelis bahoze baririmbana mu mugwi Aphrodite Child. Mu mwaka w'1970 bombi barasohoye album Sex Power na album Magic. Mu mwaka w'1977 album bakoranye yabaye kirangiranwa cyane yitwa Race to the End. Mbere yuko tubandanya tuvuga ku buzima bwa Domis Roussos, tubanze dusubire tubumvisha aka karirimbo kiwe Forever and Ever.
Ever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines on me like the morning sun. Ever and ever, forever.
Radijwi d'Amerika Washington DC mubandanya kumviriza ikiganiro cy'umuziki aho turi ko tuvuga ku buzima bw'umuririmbyi kirangiranwa Domis Roussos. Indirimbo ya mbere Domis Roussos yatangwe gusohora ari wenyine ni We Shall Dance mu mwaka w'1971. Umwuga wiwe wo kuririmba ari wenyine wagize intambwe zikomeye cyane mu myaka y'1970, n'ama album atari make yakunzwe cyane nka Forever and Ever yaje ku rutonde rwa mbere rw'amalbum yasohotse icyo gihe mu bihugu bitari bike mu mwaka w'1973. Izindi album zakunzwe cyane yasohoye ni My Friend the Wind, My Reason, Velvet Mornings, Goodbye My Love na Lovely Lady of Arcadia. Yarakunzwe cyane kandi muri Amerika y'Epfo, mu karere k'Abarabu no mu Buyapani. Mu mwaka w'1989 yarasohoye indirimbo Young Love ari kumwe n'umuririmbyi w'umudage Drafi Dutcher mu myaka y'1990. Tomis Rousseau yarasohoye izindi ndirimbo nka Insight, Serenade na In Holland. Dutege amatwi muri aka kanya iyi ndirimbo yiwe My Friend the Wind. Radijwi ya Amerika i Washington DC. Mukiringo cy'imyaka itari mike Domis Rousseau yaragize ibibazo bifatiye ku bunini bwiwe mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1987. Yari afise ibiro 147. Yaratanguye umugambi wo kugabanya ibiro aho vyatumye atakaza ibiro 50 mu kiringo cy'amezi 10. Mu kiringo cy'imyaka yo mu za 80, Domis Rousseau ntiyashoboye gusohora indirimbo mu gihe yari kahangana n'ingorane sesereza mutima bita depression mu rurimi rw'Igifaransa. Tusubire tumvishe akaririmbo kiwe kitwa Race to the End.
To be there, the spirit of freedom alive in the air. Whenever the running man awakes to challenge the glory,
Ijwi rya Amerika i Washington DC turiko tuvuga ku buzima bwa Demis Roussos. Mu mwaka w'1985 Demis Roussos yari mu bantu bari mu ndege itwara abantu TWA yari ivuye i Atene ku mugwa mukuru w'Ubugiriki igana i Roma mu Butaliyano, yanyurujwe n'abanywanyi b'imigwi Hezbollah na Islamic Jihad. Yamara yararekuwe n'abandi Bagiriki bane inyuma y'iminsi itanu, mu gihe abandi bari banyurujwe bamaze iminsi 17 bagizwe imbohe. Tusubire tubumvisha ka karirimbo kiwe kitwa Someday Somewhere.
Someday somewhere you said hello and walked into my life, painted all my world in blue, made my life a dream come true. Someday somewhere I held your hand and suddenly I knew.
Words and melody, simple words.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Domis Rousseau yabaye imyaka myinshi mu gihugu cy'Ubufaransa. Album yiwe ya nyuma yayisohoye mu mwaka w'2009 inyuma yo kwafasha akaruhuko ko mu zabukuru mu kiringo cy'imyaka itari mike. Imwe mu nshuro za nyuma yaserutse hanze hari mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2013 iyatene ku mugwa mukuru w'Ubugiriki, aho yaronse agashimwe k'icubahiro gikomeye bita Legion d'honneur agahawe na ambasaderi w'igihugu cy'Ubufaransa. Domis Rousseau yitavye Imana mu gitondo cyo ku itariki 25 zo ku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2015 mu gihe yari mu bitaro ku mugwa mukuru w'Ubugiriki Athens. Dusezeranire kuri imwe mu ndirimbo ziwe yitwa We Shall Dance. Mugire umunsi mwiza mwese. Mwakoze kudutega amatwi naho ubutaha.
Children at play.